mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Nibaza yuko hoba nk'ibigo leta itunganya byigisha abantu imyifato myiza, imibereho myiza, hama bikabereka n'ingene bashobora gutunganya ubuzima mu kubigisha nk'imyuga mito mito bashobora kujya gukora basubira ubuzima mu mitumba iyo bavuye.
Uyu ni Pierre Claver Njejimana, muhinga mu bijanye n'inyifato, asanzwe arongoye igisata kivura abantu bagenda n'indwara zo mu mutwe mu kigo SNPK kiri mu Kamenge mu Burundi. Agaruka ku kibazo cy'abana bariko barakugwa mu mabarabara, ahasanga kubakurayo gusa bidahagije. Turabigaruka ko handi hatumwe hagufi ya maradio yanyu. Hagataho igikorwa cyo kwamamaza gutora ego canke oya kuvyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ritegekanijwe ku igenekerezo rya 17 mu gihugu cy'u Burundi catanguye, navyo ni mu ntango za kino kiganiro. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko umukuru wa sentare mpuza makungu mpana vya CPI ari Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe raporo iheruka gusogwa na ONU yagiriza abajeje umutekano ba Kongo kuburabuza amatohoza ku bwicanyi bwakorewe abanyagihugu babiri ba ONU mu ntara, abahinga babiri ba ONU mu ntara ya Kasai haraheze umwaka urenga. Amakuru ava mu baharanira agateka kazi na muntu aremeza urugendo rwa Fatou Bensouda ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka abagize leta ya Kongo kugira ngo bagire ico bavuze kuri urwo rugendo rw'umushikiriza amanza mukuru wa CPI. Bensouda yari yashikirije mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2017 ko CPI ahagaritswe umutima n'ubwicanyi ubera mu ntara zitanu ziri muri Kasai hagati muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres nawe ku ruhande rwiwe yarungitse muri ico gihugu abatohoza gufasha abategetsi kuronka umuco kubakoze ubwicanyi bwahitanye Zaida Catalan, umuswede kazi hamwe n'umunyamerika Michael Sharp ku igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa gatatu hari mwaka wa 2017. Ku mugabane wa Afrika yindi nkuru nuko leta y'igihugu cha Gabon yarayitanze imihoho n'umunsi umwe inyuma yaho sentare ya yubahiriza ibwirizwa nshingiro yo guhugu ihagaritse inama nshingamateka yari yasavye itanga ikwitanga imihoho. Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yagiriza leta kuba yarananiwe gutunganya amatora y'abashingamateka ku gihe inyuma yo kuyunguruza inshuro zibiri kuva mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016. Inama nkenguza amateka niyo ica iba irasubira inama nshingamateka mu kurindira ko hatogwa abashingamateka bashasha nk'uko vyashikirijwe niyo sentare kuri uno wa mbere. Umutegetsi akomeye wa Iran yemeje kunwa kabiri Damase ku igihugu ciwe kigiye kuzokwihora igitero cakozwe na Israel ku makambi ya gisirikare muri Siria hari abahunzi b'abanya Irani. Abarwanyi bashika 26 bagwiriyemwo abanya Irani barishwe ku munsi wa Mungu muri Siria na misile zatewe ku birindiro by'abasirikare ba Siria soma mbiki na Iran nk'uko bishikirizwa n'ishamwe ryo muri Siria rikurikiranira hagufi vy'agateka kazi na muntu. Igihugu ca Israel ntigikunze kwemera ko kigaba ibitero muri Siria. Mu ndwi ziheze abategetsi ba Israel ntibahengeshanyije kuvuga ko Irani yashinze imizi muri Siria mu gufasha ubutegetsi. Ijwi Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri rugagwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri rugagwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika polisi yo mu gihugu cy'u Rwanda itangaza kuno munsi abanyagihugu biganjemo abasore bate amabuye n'ivyuma abapolisi bakora irondo kwari ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda 23 muri bo ngo bafashwe nk'uko vyemezwa na polisi iyo nkuru turaza guhava tuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko mwomenya yuko ejo abakongomani bari muri iyo kambi ya Kiziba mu karere ka Karungi bari batangarije ijwi rya Amerika ku mugoroba yuko hari amasasu yatumye abatari bake muri bo bashwiragira gushika n'ubu bamwe muri bo bakaba batazi iyo bari turaza kubigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma mu gihugu cy'u Burundi naho igikorwa cyo kwiyamamariza abanywanyi byo guhimiriza abanywanyi b'imigambwe nayifuza kuzotora ego canke oya mu hinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro rizo hinyanyurwa igenekezo rya 17 vyatanguye uno munsi ivyo bikorwa bizosozerwa igenekerezo rya 14 vyatanguye mu bizosozerwa igenekerezo rya 14 vyatanguye mu bice bitandukanye vy'u Burundi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uvuga ko uzohimiriza gutora ego watanguye mu ntara ya Gitega urunani ya mizero y'abarundi narwo rutavuga rumwe na leta rwatomoye ko ruhamagarira abanywanyi bayo gutora oya ruri mu ntara ya Ngozi co kimwe umugambwe iprona wo wavuze ko ushigikiye ego wundi mugambwe ukomeye mwitavuga rumwe na leta sawanya Frodebu wavuze ko uzotangura imyamamazo yawo ku munsi wejo Frodebu uzokwigisha gutora oya navyo ngene turahava tubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko tukiri kuri iyo nkuru twibutsa ko Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika itangaza ko itewe impungenge nayo matora ya kamarampaka ategekanijwe kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu Burundi mu itangazo ryayo ryo ku munsi wejo Amerika yavuze ko ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi rije kugwiza n'ubusa ibiringo ntabanduka umukuru w'igihugu atabwirizwa kurenza ku butegetsi mu Burundi kandi ko umugambi wo guhinyanyura ibwizwa nshingiro unyuranye n'amasezerano ya Arusha Abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko hakwiye kuba ibigo mu gihugu cy'u Burundi byigisha abantu bariko barakurwa mu mabarabara vyongeye ko itari igikorwa leta ikwiye kwikora nayo nyene ni mu gihe leta ifise umugambi wo gukura Burundi abantu bose bafise ingeso yo gusegerereza reka mugenzi wacu Ibujumbura Diane Ndonse hatubwira ibindi kuri no nkuru
kugira igikorwa cyo gukura mu mabarabara yo mu bisagara abantu basegerereza kirame Umuhinga mu bijanye n'inyifato asanzwe arongoye igisata kivura abantu bagenda n'ingwara zo mu mutwe mu kigo CNPK kiri mu Kamenge Pierre Claver Njejimana abona ko hari ibikorwa biherekeza iyo ngingo
harakwiye novuga ibikorwa bigiherekeza cyane cyane nko gushiraho ibigo bijeje kwigisha cyane cyane abo bantu bagiye mu ibarabara ingene bazokwifata mu mubano wa misi yose iyo bagiye kuba kuko benshi uhura bahisemo kubamwo muri ubwo buzima bivuye ku ngorane nyinshi bari babayemo ingorane zijyanye n'ubukene zijyanye n'inzara zijyanye no kubura akazi bakora hama gacha bahitamo kujya mu ibarara gusega kugira ngo bashe kuronga ingene bashobora kubaho rero kugira ngo icyo gikwa kirame nibaza yuko hoba nk'ibigo leta itunganya byigisha abantu imyifato myiza imibereho myiza hama bikabereka n'ingene bashobora gutunganya ubuzima mu kubigisha nk'imyuga mito mito bashobora kujya gukora basubiye mu buzima mu mitumba yo bavuye
twibutse ko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu buherutse gutanga itegeko cyuko abana cyo kimwe n'abakuze basegerereza mu mabarabara bakugwayo ariko rero bamwe muri abo harimo abantu aho nikora aha twovuga nk'abantu bashaje cyane hamwe n'abagendana ubumuga Nikize Didasi n'umugabo w'imyaka 30 yavukanye ubumuga bw'amaboko n'amaguru atacashoboye kwihereza kugira ashika asegerereza mu gisagara cyo kumugwa mukuru w'intara ya Muramvya aho tumusanze atubwira ko bahamuzanye bamuhetse. Nikize Didasi avuga ko amazi imyaka 20 atunzwe no gusegerereza, kubw'ivyo abona ko bisa no guhohoterwa gukugwa mu ibarabara.
Lakandaho kingagura gasabunyi kagura igapiga kagura akunyu babona ko cyo ndo batisu ari babona ko borima bakikoye imiti kenyi gwanyicaye yuko n'ubya cyo muhore muramhoti awu.
Kubana bakiri bato bavuga ko baje gusegerereza kubw'ubukene bw'ivyo bafungura mu miryango wabo, nabo batwiganira ko inyuma yo kwirukanwa mu mabarabara yo mu bisagara bazoca baje gusegerereza mu mihana yo ku mitumba babako. Uyu numwe muri bo avuka muri komine Mbuye. Nawene tumusanze mu gisagara cy'intara ya Muramvya.
Dusaba tugusabara ku gatumba tukoraba icyo dusaba haranya ku gatumba tugasabamo tugateka amaduka ariko batanga akacumo tugateka.
Ariko rero ukugusegerereza kwa bana hari ababyeyi babona ko kuva ku kudohoka ku ibanga ryo kurera kwa bagenzi babo. Nije nahagera Beatrice numwe mu babyeyi bo muri komine ya Muramvya.
Kuko nakera ubwo bukene bwariho twaremera tugasangira insogo zikanzirimire zimera mu mwonga wa mwana ugateka inkambi y'amakubi mukayica kubiri mukayisangira. None hari umwana mwari twumve yayerereye n'ababyeyi rero harimo ababyeyi babi babona ubwo bukene bwabasugereje bagaca bashaka turubika umwana.
Ugusegerereza bisanzwe biri mu bititura imigenzi iranga Barundi. Kubwa Pierre Claver Njejimana umuhinga mu vy'inyifato abona ko ugutuzi yongeso byoshimikira kukugarukira imico n'imigenzo ya kera.
Umuntu ari mu bibazo bababanyi abavukanye cyo tabagenzi bakamushigikira kugira ngo bamufashe kurera uyo muntu atishoboye. Byarabakera ugasanga umuntu yaramugaye akazokurira ngaho hanyuma akarinda saza atuzwe mu muryango kandi atagiye mibara gusega. Umva no kuva yuko ngo imigenzo ya kera nayo nyene irakwiye kugarukirwa cyane kugira ngo icyo gikorwa kiyo kirakorwa kirame.
Nubwo biruko bamwe mu basanzwe bitaho bantaho nikora babona ko hari ibibazo bimwe bimwe birengera imiryango. Kubw'ivyo Musenyeri Eraste Bigirimana arongoye diyoseze ya Bujumbura y'isengero rya Anglican asaba ko abegwa n'ico kibazo boja hamwe kugira ngo bagitorere inyishu.
Twebwe iki kibazo uko tukibona mbere nagira ngo ntere akamo amashengero n'amadini hamwe na leta n'abantu bose amashyira hamwe abishoboye bahaze tuje hamwe iki kibazo tukibone kumwe kandi iki kibazo dutangire kuciyumvira ko dushobora kugitorera inyishu uko byoshoboka kose.
Igikorwa cyo gukura abana n'abakuze mu ibarabara gikorwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'ubwo agateka kazina muntu bufatanije n'ubwo umutekano. Icyo gikorwa cyategererezwa kuba cyakozwe kikarangira kuva itariki 17 gushika 19 z'uku kwezi guheze mu gihugu cyose. Ariko muri kino gihe bamwe mu bari bakuweyo baramaze gusubira kugaruka aho bahora. Tukibutsa kandi ko atari rya mbere igikorwa nk'iki gihagurukirwa. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakoze. Tukiri ngaho Ibujumbura, abakorera agashahara ka buri kwezi baba bakorera mu buzi bwa leta canke abikorera utwabo ntibagishoboye gutungwa n'umushahara wa buri kwezi. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika ejo aho ariko arahimbazwa umunsi mukuru w'akazi n'abakozi basavye ko agashahara kaduzwa. Mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka yaganiriye na bamwe muri bo maze hadutegura kino kiganiro kirekire.
Amikoro make aturutse ugashahara gato nivyo bihanze baba bakorera leta co kimwe n'abakorera abikorera utwabo. Ijwi rya Amerika ryarasanze bamwe ku kivi. Uno mutama aturuka mu ntara Muramvya akora akazi ko gucungera umutekano gardienage mu gisagara ca Bujumbura. Watashimye kutwidondora kubera imvo z'akazi asanga umunsi mpuzamakungu w'umukozi n'akazi uhimbazwa buri mwaka wama ubasanga mu bukene.
Biragoye kubera kuko twebwe usanga udufaranga dukorera ari ntica ntikize gushika ubu ugasanga ntishobora kugutunga n'imisi 15 mu kwezi.
None uwo mushahara ukorera utagutunze imisi 15 mu kwezi, iyindi minsi 15 ucubaho gute?
Urumva nyene umuntu abaho nyene ni nko kugiha amana kuko umuntu yama muri découvert dahera. Umva ucumva ko atanu umugambi w'iterambere umuntu ashobora kuyumvira.
Mbega none abajijwa akazi bo mukorera murabashikiriza yuko agashara bahemba kadakwiye barabumviriza?
Urumva niyo tugiye mu nama hama tukabibashikiriza icyo bakora batubwira bati bunye katagushaho kwegahebe. Urumva nawe rero baheze ugakora kubera kubona yuko atakundi kuntu uri bugire atahandi hantu uri buje.
Iruhande y'uwakorera uwikorera utwiwe, Ijwi rya Amerika ryatumbereye abakozi ba leta mu gisata c'indero. Benshi muri bo ntibashima kuvugira kuri mikro ariko bemeza ko agashahara baronka buri kwezi katakibatungira imiryango. Petero Caraveri niyo nzima yigisha kuri Ekofo ya Kanyosha ya gatatu ashima uko ibintu byifasha ubu.
Umwigisha abayeho nk'abandi bakozi ba leta kandi urumva siwe wenyine afise ibibazo byerekeye agashahara ariko arabayeho nk'abandi ariko byoba byiza umwigisha aronse agasahara kisununuye kugira ngo hashobore kurangura imirimo yiwe neza ariko aho bigeze turashima.
Aho bigeze murashima mwe mu message mwaravuze ko hari kibazo kijanye n'ubusumba sumbane bw'imishahara mwasaba ko cotoruga umuti bega uno munsi murabona koko ko kiriko kiratoruga umuti.
Yego turizeye yuko abaduserukira mu masendika baramaze kuvugana na leta kandi turabona ko intumbero bifasha bimeze neza. Turizeye yuko mu minsi iri imbere ngira ngo bazobitorera imiti bikagenda neza.
Mu runani rw'amasendika y'abakozi bo mu Burundi CSB basanga ibishikirizwa n'abakozi ataragaseseshwa rumuri. Nyawakira Gilbert avuga bimwe mu bituma abakozi baba mu buzima budashemeye.
Uyu munsi ushitse mu Burundi abakozi babayeho mu buryo budashimije cyane kubera ko ibiciro biguma biduga ibyo cyose byankenerwa usanga umukozi akeneye ari mfungurwa aragahuza twara ku kazi byose biguma biduza igiciro ariko umushahara kugashaha dusanganywe koko ntaguma kaduga urumva yuko tutabayeho nkuko dushaka tubayeho munsi yuko twasira kubaho tugeranije n'ivyo biciro n'umushahara muri hahandi
haravugwa niti tukajya gaciro ahoho ifaranga y'u Burundi gifashe gute
hari hiti tukajya gaciro y'iyo faranga nyene gaca bigaragarira kuyo duga y'ibiciro ku bintu byose cyose zahugura ku isoko na cyane cyane nk'iva hanze utusanga byaraduze cyane mu buryo bw'uko umukozi usanga n'ibyabandanya gutyo n'umukozi azobura na gahuza twara ku kazi cyangwa akagenda ku kazi ataronse adashoboye gufungura nk'uko bikwiye kandi ukabuzi ko umukozi adafunguye neza kugira akore neza nuko bayafunguye neza.
Bamwe mu bakozi na cyane cyane abakorera abikorera utwabo iruhande yuko bavuga ko bahembwa agashahara k'intica nikize basaba amategeko bakingira. Uno akora mu ishyirahamwe rucungera mu bibanza bitandukanye mu gisagara cha Bujumbura avuga ko kizira kikaziririzwa ko bashinga amasendika bagasaba ko amategeko akingira umukozi nabo nyene iyo bakingira.
Ntaba duserukira dufise kuko muri amashyirahamwe yacu kugira sendika ni ibintu bigoye cyane biragoye kuko urabona ntimushobora guhura mwese n'uramutse avyiyumviriye honyene bacyahorara bamwirukanye mu kazi.
None musabika babakoresha musabika leta
dusaba badukoresha yuko bwo kuyumvira neza y'umukozi ko guko nakazi gashobora gutera imbere kubera umukozi nawe nyina teye imbere hanyuma leta nayo tukayisaba yuko yogerageza ikaraba uko natwege turi mande bakozi ikaraba ukuntu yokarira cyane abadukoresha kugira ngo baraho ukuntu bagashaka cyo nayo kwa kwisununura.
Murunani mpuzamasendika CSB icyo kibazo cy'abakorera abikorera utwabo badashima ko bashinga amasendika barakizi. Umushinga ntahe Nyawakira arongo iryo shirahamwe atanga ihumure afatiye ku biriko birakorwa.
Abakoresha kenshi na kenshi batemera ibya amasendika bakavyanka kubera ko abantu baca bamenya bagihunga n'amategeko kandi akabaho uburenganzira bwo gusaba ivyo barekurigwa. Rero ni ukuvuga ko uciye ku iyo teko ijana na 89 gishamwe ry'akazi ku isi oyite rirarekura ko haba amasendika yabo bose. Ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu harimo n'abo bagaragiye naje uvuga nta muntu n'umwe ahari uciye kuri iri teko rya 87 rya oyite mbere n'igihugu cyacu cyararyemeje kiva ko umuntu uwo ari we wese arekuriwe afise uburenganzira bwo gushinga sendika mu kazi aherereyemo. Ni ukuvuga ko rero abakoresha nabo nyine twebwe aho tugeze amashambuzi amasendika duhora tubaha inyigisho kuko tuzi ko ari ibibarengera uko tubisoma uko tubizi ko babizi kubera ko tuzi ko nabo babifisemo ubumenyi buke turaza turabafasha tukabagirisha inyigisho nabo nyine umunsi uzobatubwira tukabamenya tubagirisha inyigisho. Ibyo byo kwirukanwa niko kurenga amategeko ntibagucura bufuri na buhoro abakozi bizoza bigabanuka uko abantu bazoza barasangira inyigisho.
N'uwarongoye urunani mpuzamasendika y'abakozi bo mu Burundi CSB afise icyo asaba leta y'u Burundi. Gilbert Nyawakira asaba iduzwa ry'imishahara kuko yihari itagihuye n'ibihe. Uwasarukira abakozi anasaba leta kubandanya umugambi wo gukiranura ubusumbasumbane bw'imishahara kugira habe politike y'imishahara mu gihugu ifatiye ku kuntu igihugu cifashe mu by'ubutunzi. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Evariste nziko banyanka harakenuye turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara tubandaniza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwira iby'abadandaza bakore imirimo ku mupaka wa Kavimvira uhuza igihugu cha Kongo n'u Burundi bavuga yuko imvura imaze imisirwa muri Kongo yatumye bahomba cyane rekumenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo adusigurire
Bamwe mu bacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga yuko bugarijwe n'ibibazo by'amazi y'umugezi wa Nyangara yameneye mu ibarabara ndetse naho bari basanzwe bakorera Kavimvira aho bakunze kwita muri zone Netre aho ni mu karere ka Uvira mu ntara kivu ya Majyepfo abacuruzi baganire n'ijwi rya Amerika harimo abagore bakora ubucuruzi buciriritse bw'imbuto n'imboga ku mupaka uhuza igihugu cya Kongo n'icyu Burundi bavuga yuko iyi mvura yatumye amazi yibasira aho bari basanzwe bakorera bityo bura abaguzi bari basanzwe babagurira
byashara nibisohoka hejuru aya mazi amazi ni menshi cyane yabakiriya bavuye mu Bujumbura bashike bagenda bagasanga amazi ni menshi nakuntu bashobora gutushorera kandi amazi ari menshi cyane uraje naomze cyane kuko kare naracuruza nkaya nkunguka ariko muri bizi sigenda ngura byashara nk'imiwe ikabora singurishe mbere naragurisha byashara bigahera bimaze guhera Ngaronga kwera ariko unya ivyashara byose kumara ni mistatu ni minsi ne bidaheze
Kuva Uvira ugana mu gihugu cy'u Burundi abantu bagenda n'imodokari ndetse na za moto ariko kuri ubu abagenzi n'abacuruzi bari kugera muri zone Netre bagafata ubwato ndetse abandi nabo bakabaheka kugira ngo baje gutsa amazi y'umugezi wa Nyangara batanze amafaranga 500 y'amakongomani kubera yuko iyi mvura imaze iminsi igwa muri aka karere yononye ibarabara rihuza Kavimvira na Gatumba Esperance Zuzana ni umuyobozi w'abagore bakorera ubucuruzi ku mupaka wa Kavimvira asaba leta ya Kongo gushakira igisubizo iki kibazo kibarabara kuko bamaze kwinjira mu gihombo.
Kose abare igihugu cya Kongo rero kitumarira kamaro kirabe kuntu abagore nk'akenshi abagore muri Kongo niko dusomesha abana ku mashuri. None tuzokuraha amahera y'ishuri kandi ubona yuko uruzi rwaduteye kandi ingambo ni ingambo. Si mu mazu twe nkaho tubahariye mu gahororo. Twahora tuharonkera amahera y'ishuri. Twaronkera amahera tujya Uko ravyumva tukaronka nibindi byofasha ishimijyango eka nabandi bakaza bakatugurira kenshi bakunguka ariko gushika no munsi twahumbye kubururu zirutera nkaje bona n'imfishinyanyaze kuva kuwa mbere zaheze ku munsi wa Mungu kandi shashimwe aho isaba yuko ninje mu ruhombo aho nshiganirwa nka gusa nk'amayibobo nirwa mfatira abagenzi kuko amahera yose yampombeye tubare igihugu cya Kongo cike bukirabe ko twokukorera ibarabara kubera kenshi gihe barabara jya rihari twaradugurisha ka twaroturanga amahera yukurihira abantu kwishuri sinzi yuko tuzobona yuko tuko turatora abadepute tuko turatora abashef de zone abakomisere de zone tuko turatora umupresida w'igihugu ataki natumari ibintu byacu tubiha abantu babitwara tukabiha amafaranga kuva ngana hajya turi ha amafaranga 500 nkubu kajya karaho kabomoce kugira ngo twurire ngo atunga budushikane hajya turi ha amafaranga 500 y'amakongo aya amafaranga 500 y'amakongo utayafishe wemera kwambuka mu mazi ari ibintu bikarindimuka bikagenda mu Tanganyika ari biki bikagira gute tukaba duhombye
sabagore bonyine bakora ubucuruzi batejwe igihombo n'amazi y'umugezi wa Nyangara atembera mu ibarabara rya Kavimvira ahubwo n'abashoferi bari basanzwe bakora ingendo ziva ubira zijya mu gihugu cy'u Burundi nabo bavuga yuko binjiye mu gihombo bikurikiranye nuko bari basanzwe bishugwa amafaranga 2500 by'amakongomani kuri buri mugenzi kugira ngo agere Bujumbura ariko kubera bari kugarukira muri zone Netre bishugwa amafaranga 2000 by'amakongomani hanyuma amata gatwara abagenzi kugeza ku mpaka wa Kongo mu gihe kandi abacuruzi n'abashoferi bataki igihombo abatwara amato ndetse n'abaheka abantu ku mugongo nabo bavuga yuko iyi mvura yabavanye mu bushomeri kuko akazi bakora kabinjiriza amafaranga atuma batunga imiryango yabo
ni kuvuga uko ratwe abashomeri imana yabo niko twitwabaye kugira ratwe tuje turonke natwe kajya gato kugira tusumire abana imuhira imodoka ntizironka ahantu zica turazigida izishobora kugenda zikagenda kubera amazi aba yabaye menshi tugashira amabuye hama imodoka zikaza zikarengana abandi bidashoboka nabo abantu tutwara ku mugongo abandi bakagenda mu bwato
twagerageje gushaka umuyobozi w'akarere ka Uvira kugira ngo agice atangaza kuri iki kibazo cy'amazi y'umugezi wa Nyangara wasenyi barabara titwamubona ariko umuyobozi wa societe civile muri Uvira bwana Claude Misare avuga yuko bakomeje gusaba ubuyobozi bwa leta gushakira iki kibazo cy'amazi yasenye amazu amabarabara ndetse n'ibiraro mu karere ka Uvira umuti bedatsenga bwo kuvuga ijwi rya Amerika Kavimvira aho mu ntara kivuye amaje
Ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya haza ko ari ikiganiro camagara y'abantu Kiganiro cuno munsi kiraremeshwa cungira kibe cyateguwe na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi. Reka tumuhe akanya atubwire muganga bari kumwe n'ico bagiye kutuyagira.
Rutsize rw'iryo America ikaze mwese mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turaganira na Dr. François Uwinkindi, umuyobozi ukuriye ishami ryo kurwanya kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Twibanda kwifata kurura runini, nabanje kumubaza ariko uko ikibazo cya kanseri kifashe mu gihugu.
Muri rusange ndabako kanseri ziri kugenda ziyongera mu bihugu byacu ndetse bikiri mu biri amajyanze. Mbere twe tuzi yuko ari ikibazo cy'ibihugu bikize, ariko natwe tugenda tubona abarwayi benshi bafite indwara za kanseri. Ikibazo gihari rero ni uko akenshi tunababona imaze kubarenga, bageze kuri cya kigero kirengeje ku buryo tutabasha kubavura. Narutse rero kuri kanseri y'urura runini, ni kanseri ifata amara manini. Wenda ntaragira ngo cyane ubundi kanseri ni indwara nyinshi zitandukanye. Twita kanseri izina yadukurikije igice cy'umubiri yatangiye ifata. Hari kanseri y'ibere, hari kanseri y'inkondo y'umura, hari kanseri y'amara, y'igifu. Genero rero ni kanseri ifata itangiriye kuri rwa rura runini, ndetse ku gice cyane cyane kirangiza gihera kuri rwa rura runini. Rero ni kanseri tubona mu Rwanda, abantu baragenda biyongera, cyane cyane ko abantu bagenda babaho igihe kinini. Buriya uko baho igihe kinini nako ibyago byo kurwara indwara za kanseri ndetse n'indwara zitandukanye nacyo kigenda cyiyongera, kuko kenshi ntabwo dukunda kwibona ku bantu bo hasi, cyane cyane ni abantu barengeje imyaka 50.
Ye rwose, nk'uko mubivuze, kanseri ni indwara igaragara mu buryo bwinshi bitewe n'igice yafashe. Mutubwire rero ko mu Rwanda iboneka. Icyo kibazo ubukifashe gute, mubona ari kibazo kiremereye?
Navuga ko aho turi mu Rwanda abantu bareye ibyo bantu muri rusange barwaye kanseri bagenda yongera. Ngira ngo twabihuza n'uko akenshi ubona abantu wenda ubwo abantu ntibakifashwa n'indwara z'imiswi, kuko abantu bagenda baramba cyane kurushaho, ni nako nabo ibyo byago kuri kora bigenda byiyongera. Wenda na serivisi buriya iyo mugenda mugira icyo muteraho imbere, ubu serivisi zo gupima kanseri zariyongereye, ubukangurambaga bwariyongereye, ubu tugenda tubona abantu.
Iyi serivisi yo kuvura cyangwa se gupima kanseri ishobora kuboneka mu bitaro ibyo ari byo byose mu Rwanda, cyangwa se ni muri serivisi zihariye?
Ubu ngubu turi kubaka ubushobozi bw'amavuriro. Ubu twashyizeho buri rwego rw'amavuriro mu Rwanda rufite icyo urubasha gukora mu kuvura cyangwa mu gusuzuma izi ndwara za kanseri. Mpereye nko mu Rwanda ukuntu amavuriro yacu yubakitse, sisiteme do sante yubakitse, wenda reka duhere nko kuri za sante do sante hasi muri ibitaro by'uturere. Bariya icyo tubabwira ni ukubasha gukeka ko umuntu ashobora kuba arwaye kanseri, noneho bakamwohereza byihuse ku bitaro byisumbuye kugira ngo bashobore gukora bya bizamini bikorwa kugira ngo umuntu abone koko bihebeye neza ko ari kanseri. Icyo sante do sante ikora, icyo ibitaro by'akarere bikora, ni uko twahuguye abantu, abakozi baho, ku buryo babasha kumenya ibimenyetso
bya
kanseri, noneho ku buryo umuntu aje twakoreye ubukangurambaga twabwiye ibimenyetso bya kanseri yagera kwa muganga, wa muforomo, wa muganga umubonye wo hasi ntamutindane, ntabwo akabasha kumwohereza ku bitaro bikurikiyeho kugira ngo ho hari ubushobozi bwo kugira ngo tubashe gusuzuma ndetse tunavure kanseri.
Noneho
abo barwayi bavuye muri centre de sante n'ibitaro by'uturere ngo dufite, navuga ibitaro bitanu bishobora gukora, navuga diagnostic cyangwa gusuzuma abantu barwaye kanseri. Hari ibitaro bya kaminuza biherereye mu ntara y'Amajyepfo, hahoze hitwa Butare. Hari ibitaro bikuru bya Kigali dukunda kwita CHUK, hari ibitaro bikuru by'ibitaro bya Kanombe by'u Rwanda, ibitaro by'icyitiriwe Umwami Faisal nabyo bishobora gusuzuma ndetse bikajyana kuvura kanseri, ndetse n'ibitaro byihariye cyane kuvura kanseri, ibitaro biherereye mu ntara y'Amajyaruguru, ibitaro
nge mwarimu ukomeje ku bijyanye n'ibimenyetso ibyo abantu bashinzwe ubuzima babona bakohereza umurwayi ahantu ashobora gusuzumwa iyo ndwara ya kanseri. Umuntu yamenya ate ko afite ikibazo cya kanseri? Hari ikintu cyabimubwira ku buryo yakwihutira kujya kwa muganga?
Kugira amoko ari inzana ya kanseri, uko rero aho bakatandukanye nako n'ibimenyetso bigenda bitandukana, ariko no twibanze rero kuri ya kanseri maramanene cyangwa kanserura. Akenshi ikintu dukunda kubona cya mbere twese urabona ni impinduka z'uburyo amarakora sota. Akenshi aho dukunda kubona kenshi usanga umuntu agize constipation, kwituma imatwe cyane, yonanira kwituma, cyangwa se harimo n'abo bazabwo kugira ngo bagire constipation bakagira diare. Ikindi kintu dukunda kubonamo cyane rero ni uko ni wa musarane uzikomeye ndetse ugasanga urimo amaraso akenshi iyo bimaze kumurenga bigeze kure kandi n'igihe usanga rwose ari kwitwa haza amaraso ndetse ari nta n'umusarane urimo, akenshi icyo gihe abatangira no kubabara hasi mu nda amara abari kubabara iyo rero byarengeje cyane wenda akaboneze karengwa urwe hari igihe noneho no gusanga atangira kugira imbaraga nkeya atakaza ibiro n'abakagenewe akenshi dukunda kubona ku bantu bafite ino kanseri y'amara.
Arakoze cyane Dr. Uwinkindi kuri ikiganiro. Ni umuyobozi ukuriye ishami ryo kurwanya kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Ni kuri mikro ya Eugenia Mukankusi. Ndabashimiye rero namwe mwese abo twari kumwe, tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Kandi no kuri Eugenia duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yakoze cyo kimwe na mwebwe mwatwumviriza kuri mikro mari kumwe na Joie Diane Nahazwe hamwe na Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma. Twemi tubifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu.